Madame Nyakumviriza, Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri siwa 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazendongo ibiganiro by'ino mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Twari dusanzwe turayeho nabi kuko badufata ngo imakarata twari duvize ngo yarataye igiye ariko ubu turaronse bishyashya byemewe byo muri kino gihe by'impunzi bishyashya.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'Abarundi baba mu gisagara ca Uvira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ahayiruhutsa ahejeje kuronka ikarata imuranga nk'impunzi. We na bagenzi biwe muri kino kiganiro baraza kutubwira ico iyo karata izobafasha. Muze kuba hafi y'amaradiyo yanyu, tuza kubabwira kandi ivy'amashirahamwe yigenga mvamakungu mu Burundi yahuye n'umushikiranganji ajejwe ivy'intwaro hagati mu gihugu c'u Burundi. Mube hafi y'amaradiyo yanyu rero. Ako mbanzi ndabwire muri makimbere kuja ku Doni Dogye makuru nce ku masonga nandi ndabafitiye ntarinze ndabwira ko amashamwe haranira gateka kazi na muntu muri Cameroon ariko arasaba leta gutahukana mu gihugu abimukiye bavuga ko bariko barakoreshwa bunyamaswa mu karere ko burasirazuba bwo hagati. Ivyo babisavye nyuma yaho hagaragariye amasanamu ya video yariko araharikanwa ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana bigeme 14 bamuka muri Cameroon bakoresha ibikorwa nk'ivyabaja muri Koweti nyuma y'ikuyirakiza cyo amasanamu muri Cameroon. Leta ya Cameroon yashikirije ko abo bimukira bakuwe muri ivyo bikorwa by'ubuja bari mu minwe ya leta ya Koweti. Igihugu ca Cameroon kigeraranya ko coba gifise abanyagihugu bacu bashika ku gihumbi bakoresha ibikorwa biruhije mu burasirazuba bwo hagati. Muri Indonesia ibiziga biharugwa kuri 34 by'abanyeshuri biga mu ishuri rya Bibiliya n'ivyo vyakuwe mu butaka barahambwe aho bari mu rusengero mu gisagara ca Sulawesi. Ivyo vyashikirijwe n'abategetsi ejo kuwa mbere. Abo biyongereye ku bandi banyeshuri 86 babuze irengero bose bazize nyamugigima hamwe na tsunami ikiyaga vyabaye muri ico gihugu ku munsi wa gatanu. Abo biyongereye ku bandi bantu bashika ku 844 bari bamaze kumenyekana ku munsi wa gatanu ko bahitanywe n'iyo tsunami yakurikiranye na nyamugigima. Abarokotse bahanganye n'ibibazo vyo kubura imfungurwa n'amazi kandi amavuriro yarengewe n'abakomeretse. Ishamwe mpuzamakungu ONU ryagabishije ejo kuwa mbere ko abantu 191 bakeneye imfashanyo zihutigwa muri bo barimo abana 46,000 hamwe n'14,000 by'abasaza. Abasirikari hamwe n'imigwi y'abahinga bava muri Korea ya Ruguru na Korea y'Epfo ejo kuwa mbere baratanguye gukura ibisasu vyahambwe mu butaka ku rubibe bihana mu ntumbero yo gushira mu ngiro amasezerano vyo bihugu vyemeranije mu kwezi guheze. Ivyo vyatangaje n'umushikiranganji wo kwivuna abansi muri Korea y'Epfo. Gushika ubu ntaco Korea ya Ruguru iratangaza kuri ayo makuru ko inteko z'ico gihugu zatanguye gushira mu ngiro umugambi wumvikanywe ko i Pyongyang ku murwa mukuru wa Korea ya Ruguru hagati y'abaperezida ba Korea zombi. Amakuru atangwa n'abategetsi ba Korea y'Epfo yemeza ko ico gikorwa bemeranije ko kizomara imyisi 20. Ayo masezerano mu kwezi kwa 9 arimo kandi gukura ibirindiro by'abasirikare hamwe n'ibigwanisho ku mbibe inyuma yo gukura ibisasu byahambwe mu butaka. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda ku FM 104.3 mu Burundi ho turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45, metero 31 na metero 41 ku mugoroba ni metero 19 na metero 22. Turi kandi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara, tubahaye ikaze.
Wanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni canyu.
nongire ndabahikaze amashahamwe yigenga mva makungu akora mu gihugu cyo Burundi aherutse gufatirwa ingingo yo guhagarikwa mu kiringo cy'amezi atatu kuno wa kabiri yahuye n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu cyo Burundi umubonano wakurikiranywe na mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka amahoro Evariste ngaho I Bujumbura
amahoro neza cyane
ego mu mbonano warugamije iki hama bavuganye iki
umubonano kabeje nkuko byavuzwe n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu imbere yuko inama itangura biri uko ataje kugirisha inama yo guhindura ingingo yafashwe n'umuguru w'igihugu ujeje umutekano yaje kubabwira bimwe bimwe mu byatumye bafatirwa ingingo yo guhagarikwa mu kiringo cy'amezi atatu
hanyuma yababwiye ibyo bituma kuko bitari byanadumwe ku rutoki kuva iyo ngingo igishirwa habona
ibyo bituma bimwe bimwe harimo ko ayo mashyirahamwe ngo atigeze yisunga amategeko y'igihugu cy'u Burundi ni ukuvuga yuko ngo ayo mashyirahamwe yategeze gukora ibindi bavuga byo gutanga akazi hisunzwe amoko n'ibitsina abahutu mirongo itandatu ku ijana n'abatutsi mirongo ine ku ijana hari n'ikindi avuga ati hariho amashyirahamwe amwe amwe yakorera mu kinyegero yihetse ku yandi mashyirahamwe kandi atazwi mu bushikiranganje akavuga kandi ko hari n'amashyirahamwe mu byo akora ku rubuga harimo ibitaboneka neza hambere akaba yavuze nk'ishyirahamwe avuga ko rikorera mu ntara Ngozi ngo ryatanze inkoko zitarenga zitatu mu kiringo cy'imyaka itatu
iryo shyirahamwe yarivuze izina
iryo shyirahamwe ryashinje kurivuga izina reka nta shyirahamwe na rimwe yashinje kuvuga izina n'aho abamenyeshamakuru bakimubajije yavuze ati tugira dukora amatohoza kugira tumenye ayo mashyirahamwe uko angana amazina tuzababwira hanyuma
hanyuma ko bari baravuze ku ico gikorwa co gukora ivyo ayo mashyirahamwe atubahije ivyo bitigiri abashinga amateka bakenguza amateka bazobanza kuja gutohoza baratohoje amatohoza yabo yerekanye iki
abashinga amateka umushikiranganje yavuze yuko leta ofise uko ikora igikorwa cyayo ambere akaba yashikirije kuko iyi ngingo y'inama nkuru y'umutekano atarundi rwego na rumwe ruza ruyivuguruza akaba yavuze yuko amezi atandatu bari barahawe yari akwiye kugira ngo bashoboye kwisunga amategeko avuga ko ngo imyaka ibiri yarirenze ngo nta kundi ko gutwara gucisha iruhande ngo nuko hategwa gufatwa ingingo kugira ibintu bije ku murongo hanyuma kugira ariko rero umushyirangange havuye amenyesha ibintu bine ayo mashyirahamwe ashobora ategeka gushyira mu ngiro imbere y'uko asubira gukora
ni ivyo ivyo bintu usongore
ivyo bintu umushyirangange barandagiye asaba ayo mashyirahamwe imbere ko asubira gukora harimo ica mbere n'amasezerano y'ukwemererwa gukora bagiraniye n'umushyirangange bw'imigenderanire n'amakungu ica kabiri ni uko ayo mashyirahamwe ateza kudusinya rwandiko protokole n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu bunaje iterambere ry'amakomine yuko agiye gushyira mu ngiro wa mugambi wa leta wo kuva muri 2018 gushyika muri 2027 icya gatatu ni uko ngo bategerezwa gutanga ikindi urundi rwandiko rwemeza yuko buguruye konti mu ibanki nkuru y'igihugu kandi ko amafaranga mva makungu y'amadevize n'amadevize n'amaero atuze gucishwa kuri konti navuga rero nicyo gushyira mu ngiro mu kiringo cy'imyaka itatu ibi bintu by'uko hotagwa akazi hisunzwe ubwoko
urakoze cyane rwose Evariste Nzikobanya nka turaza kugaruka ku iyo nkuru yawe ku makuru yacu yo hanyuma ku buryo burambuye mu nkuru igezweho mu Rwanda mucamanza mu rukiko rukuru rw'u Rwanda yumvise ibisobanuro by'ababuranira abo mu muryango wa nyakwigendera Sinapol Rwigara basaba gufungurwa by'agategekanyo bakabura n'abidegenza baravuga ko nibaramuka barekuwe bazokubahiriza ivyo bazotegekwa byose n'urukiko ubushingacaha bwo busanga ubusabe bwabo butanzwe mu mpitagihe iyo nkuru turaza kuyigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma nane biciye ku masonga nkitangura kubejo kwa mbere komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Republika iharanira Demokarasi ya Kongo ifatikanije na HCR bariko baratanga ikarata ziranga impunzi zahungiye mu gisagara ca Uvira ni muri Republika iharanira Demokarasi ya Kongo inkuru irambuye na Vedaste Ngabo.
Izi mpunzi zibanze inkambi ya Murungu na Rusenda zitangaza yuko iyi gahunda yo kubaha ibyangombwa birangi impunzi zibanze inkambi yatangiriye muri territoire ya Uvira izabafasha mu rwego rw'umutekano kuko byabagoraga gukora ingendo ari nta byangombwa birangi impunzi bafite. Aho twageze kuri centre ya transit ya Kavimvira ari gukorerwa iki gikorwa cyo kubarura no gutanga ikarita ku mpunzi zituye mu mujyi wa Uvira no mu nkengero zawo. Akanyamuneza kari kenshi kuri izi mpunzi zihamya yuko zahotegwaga na zimwe mu nzego zishinzwe umutekano kuba koresha ibifomu byataye igihe.
Twari dusanzwe tubayeho nabi kuko badufata ngo imakarata twari duvuze ngo yarataye igihe, ariko ubu turaronse bishyashya byemewe byo muri kino gihe by'impunzi bishyashya.
Gilles Amanda ni umukozi wa komisiyo y'igihugu ushinzwe impunzi yabwiye Ijwi rya Amerika yuko iyi gahunda batangije igamije guha ibyangombwa impunzi z'abarundi zibanze inkambi no kumenya umubare w'impunzi bafite hanze y'inkambi, dore ko muri izi mpunzi hari zahungutse izindi zitaba Imana ndetse hakaba n'izindi zigenda zivukira mu buhungiro. Nubwo izi mpunzi zibanze inkambi zivuga yuko iki gikorwa cyo gutangira ikarita ndangampunzi cyatangirijwe muri territoire ya Uvira kigiye kuzazifasha mu bijyanye n'ingendo, izi mpunzi kandi zivuga yuko zifite imbogamizi mu mibereho yazo kuko ari nta bufasha zihabwa n'ishyirahamwe rishinzwe impunzi hase.
Twageze aha ngaha 93 mugabo twagumya nyine tukajya twirimira tubanza gukorera amahera mu bafuriro abana bamwe bagenda badupfira ko nige basigaye na mukanje tukahuri mazi
abana bagiye bapfa gute
bavuzira ingwara nyine kubura amadawa ntibabona bavura neza bagenda bagwara.
Ndasabye ko iri shyirahamwe ryadufashije umunsi nitugira imbere aho turi niturongitse dufungura turashonje cyane turi abantu tumerewe nabi dufite n'abana biga nta mafaranga afite yo kubasomesha nta na kimwe.
Mujya bigenze gute
twebwe tujya duhangayitse hari igihe turonka umuntu aduha nk'umuntu nkamusatirira urukwi ngafungura ariko ubu bahora badugaburira ikiro kinuze cy'ibigori n'uduharagi ariko ubu baratwimye kuva mu kwezi kwa kabiri.
Cyakoze ku ruhande rwa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi CNR ishami rya Uvira itangaza yuko impunzi ziza zihabwa ubufasha bwa ASR ari ziba zemeye kujya mu nkambi ya Murongwe na Rusenda. Jira Manda agira ati
ni kwenye kambi njo kwenyewe serikali iliona
impunzi zibanze inkambi igaragara yuko zigerageza kwifasha niyo mpamvu bashakiye ubufasha bwose basabwa
kujya waliwaambia waende kwenye kambi.
Mumenye yuko iki gikorwa cyo kubarura no guha ikarita z'impunzi z'abarundi zibanze y'inkambi cyatangiriye muri territoire ya Uvira kizakomereza muri territoire ya Fizi na Warungu. Ari izindi mpunzi z'abarundi zagiye zihunga kuva mu mwaka w'1972 n'umwaka w'1993 ndetse n'umwaka w'2015. Ndetse ngabwo ku bw'Ijwi rya Amerika ibuvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jendi mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tubandanirize ku kiyago c'abanyedini. Mugenzi wacu Bujumbura Diane Ndonsa twakira abo bari kumwe hama tugiye n'ivyo bagiye kuyaga.
Ego abatumire ni babandi turi kumwe na Pasteur Nahimana Dieudonné arongo isengero Oasis Christian Center riri mu gisagara cha Bujumbura ariko cyane cyane muzwi ko murongoye ishyiramwe New Generation rishigikira urwaruka mu bijyanye no kwiteza imbere. Turabaramukije. Turi kumwe kandi na Imam Bukuru Eli Rafan arongoye urunani rw'imbonezazo mu buraruko bw'igihugu cy'u Burundi rishigikira mu iterambere ry'abanyagihugu. Namwebwe Imam turabaramukije.
Namahoro cyane.
Turamu Tuibutse kandi Pierre Claver Ndumwami twibutsa ko arongoye ikigo BBN cigisha abifuza kwikorera twabo ndamwebwe turabaramukije
yego ndaramukije nanje
ndaramukije namwebwe mwese bakunze ibijwi rya America muduteza abiri ndabibutsa ko tuza kuvuga kubijanye n'icokorwa kugira ngo ugwaruka ruhurike mu masengero rushobore gukemura ikibazo kijanye no kutaronka akazi imamu bukuru inyishu kugira ngo ugo gwaruka rushobore kuva muri ubwo bukene bw'ubuzi ni nkiyi
cende bukijambo rimwe intumwa y'Imana imaze gufa hari umurongozi agira kane gitwa umare yabashikira ubutegetsi hari abantu cyo gihe batahura idini ukutariko bakavuga bati reka tugende kwijyamira mu musigiti Imana tugume duyihimbaza izo duhi byo tujye yagenda n'inkoni akavuga ati mwese genda muze gukora ati mwaze yuko muri ngaha hari cyo mushobora koronka ivyo rero nivyo sinzi abarongozi bacu budu fise ubu bategerezwa gufata iya mbere batanga intumbero nuko twebwe abayimamu wanashaka nitwe dufise ijwi rishika kure babone ko ubwa mbere kugira nayo masengero canke se imisigiti ishobore gukora nuko ubwa mbere haba habonetse uburyo ataburyo buhari ntidushobora gukora turariha amazi turariha umuyaga nkuba turagura amatapi abandi baragura intebe turaramplasa mikoro ziba zapfuye ibyo rero hatabonetse amafaranga ntibishobora gukunda nibategerezwa gutahura ko ukwemera gufashe nuko ubufise uburyo bwo kuguherekeza
yego pastor Diodore aravuze imam bukuru yuko hari ikibazo cy'uburyo kugira ngo bashobore gufasha abo bantu mu kubahimiriza namwe mbega icyo kibazo kirahari nimba kihari cyotorega umuti gute
ikibazo nyamukuru kiricara cyane ku bwoba abantu bagira ku guha abantu ibikorwa ari bwo bwa mbere babitanguye kuvuga yuko abantu bose yego niko bibamenyereye bibagomba gutanga ubuzi bahagaruka inje uvuga ati uyu muntu ufite fixed experience amazi imyaka ingaha akora ibintu kanaka hari umuntu ushobora gusanga ibintu amazi imyaka bikora ariko uki muto yaravyiza agashobora kwitahura ndetse agashobora kubikora n'ingoga rero ikintu nugomba gusaba cyane cyane nuko abantu bashobora kwizera gatubwe tuba turi abarongozi ubuzi umuntu indera afise ibyigwa yize baha agaciro ajya makete twandika rekeza abantu bagiye gusaba amastage cyangwa cyane cyane kugura imiryango abantu bagitangura ibikorwa guha opportunity yo kugira ibintu byo kwimenyereza gukora n'abantu bataba ariko aramahemba umuntu ibyo bintu babyorohereza cyane ugwaruka kuko nta muntu aheze ishuri ngo acagira experience nini iyo ni ntamba miya mbere nkunda kubona nuko iyo ugiye gusabira stage n'aho usaba gusaba akazi ko gukora umuntu adahembwa kugira ngo abanze amenyere abantu babanza kubitinya cyane cyane no mu mategeko hakaba korohereza yuko atazi gushyiramo cyane cyane ku insista ku bintu z'ama experience umuntu amurabire kuco yashoboye gukora ku matesti bamuhaye kubaza bamubajije hano arayo kabishoboye cyangwa atabishoboye ikindi naco rero nico kijyanye nuko atabigo byinshi cyane bijyanye no kwigisha ingene abantu bashobora kwitangura imigambi yabo bihari ndashimira cyane BBN kuko nico kigo cya mbere nibaza ko gushika ubu kimaze kubikora mu buryo bwagutse ariko nkuko yabivuze directeur nuko biracyazimbye kubera ko bisaba babishyiramo uburyo bwinshi iyo habonetse rero andi mashyirahamwe cyane andi masosiyete nga agashobora gushyiramo uburyo byotuma bigabanira uburemere ku muntu adafite uburyo bwinshi bwo gushobora kuronka izo nyigisho byo babyiza cyane rero
iramwe mu masengero ubwo buryo ntabwo mushobora kuronka
nicyo navuze ni gushika usino uhakana ko bitoboneka mugabo hari icyimvuro cyaje ubunye bwa ni byiza ko haba kwiyumvira kuza gusigurira abantu bakaza kegera bakoze imana bwa ati oke twebwe ngibyo tugomba gukora kugira ngo bishobore koroha kumbure umuntu yoriha 50% hanyuma ishengere kamwe 50% mugabo agashimira ko bamushigikiye gushobora guheza gushobora kwiga ibyo vyigo hano nama shengere usanga fitse ubucuti n'andi mashyirahamwe mpuzamakungu ashobora kugerageza kubashigikira igihe bakoze uyu mugambi mugabo abifashijwemo na BBN cyangwa indi shyirahamwe yaberetse ati umugambi utwara uburyo bungana gutya mwubugenza gutya hanyuma abantu bagaheza akaburondera mu ishengero cyangwa hanze mu ishengero mugabo kubuntu mbere gufasha cyane cyane abatagira akazi ngo bashobore gukaronka
ego Pierre Claver mu Burundi abantu bafise hari faible revenu bano kivuga mu gifaransa gucya fise uburyo buke mbega uko bari ko barivuga yuko no mashengero ubwo buryo butahari bukwiye bwo kugira ngo honye ne bashobore kuronswa inyigisho zuko kurondera ubwo buzi mbega ho ubwo buryo bubonetse amasengero akikokora kafasha ubwo gwaruka kubigisha murabona ko bashobora kuronka ubwo buryo bwo kwishingira imitara
yayivuze Imana mu gukura ati amashengero ntiyobaho nayo nakenera uburyo
sibyo
ati byo nibi 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 aro umbe bugu bugu buryo buva ngabonye ati inkoko no ni gihatanguye iki urabona amashengo nayo yobaho neza mu gihe abantu bamerewe neza bafise uburyo baterera bakubakisha imisigiti bakubagisha amasengero ni byinshi bikenegwa kubganje ahanini uzo twishugwa kwa twebwe tuguti naca murondera imitahi hanitse uburyo ni wowe nyine numutwe wawe naye maboko naye mashuri ubwenge iyo tangura kuvuga ati ntambwe ya mbere afashe umuswi w'inkoko cyane mwagaze w'intama cyane w'impene abatanguye uburyo se muni cyane arashobora gukora umuntu ku munsi umwe akaronka 2000 akatagurike umuswi w'inkoko abatanguye cyane akoze kwezi ho twebwe tubyigisha aho hariho ikintu tubikora mu ntara za Kirundo n'ahandi tubigisha nyine bagenda barabikudupanga duke duke 2000 2000 ugasanga ku kwezi cyangwa mu mezi abiri aramaze kuronka 30,000 yabitse
mugacagwa inkoko
oya akaca kwera arimo nabandi akaca mu yideni 90,000 93 yashizeyo 90,000 ashaka kurumura mu w'ibitunguru ugasanga mu kwezi yavuze kurima ugasanga amezi atatu aheze umuntu vyimbuka ibitunguru ugasanga araronse 3,000 umbaga ataba yatanguye uwo muntu umbaga yatanguye ugambire kuvuga ati ndavyemeye birashoboka urumva mu munsi mikeyi abageze kure ariko atemeye ngo abone ati ndabitanguye ivyo rabikuzwe n'abantu 3,000 umvize ko 3,000 ni 600,000 ni benshi babikoze bose bakagira umwanya umwe igihugu cyose itambere riba ribonetse kandi ubukirihagarika riba rije mwabihera yuko twese y'amashengero babwirwa ko bati birashoboka tangura kuri bikebuke urabe yuko datera imbere
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iza inzwi gushika iza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Ego mugabo urumva harimo amafaranga numvise umva no masengero wabakeneye mwavuze muti mbege inkoko n'igi hatangura iki none ho tangura iki ko na masengero wabakeneye mu bwo buryo biroroshye ko boronka
sinzi ko no cyafata ijambo
ego
uko bigenda kose amasengero agizwe n'abantu amasengero sinzu nk'umusigiti kandi sinzu ibyo byose kugira ibiho no kwategeza kuba abantu kandi abantu no kwabanza kubaho neza batabayeho neza rero ibyo byose ntibishoboka icyo dutegereza rwo gukora ni iki ubwa mbere mu masengero burya nta n'ubutumire turinda gutanga kugira abatse nta n'amakonvokasiyo umuntu arinda gutanga bo nyine barizana iyo nizo nizo nguvu za mbere twari dufise kugira dushobore kubahimiriza kandi bishoboke nibyo zo gutumbereza banashaka izo programme zindi iyo bivuzwe na pasteur bikavugwa na imam ati mutegereza gufata programme yo kwiga ibi nibi nibi canke se akavuga ati ari imam akavuze ati ngiye mu mwagaruka mwe nimurabe muze muraziganya uko nyine ahubwo musanzwe naho twahereye kugwaruka na twebwe twari dukeneye inyigisho zo muri BBN navyo nyine byo dufashe kugira dushobore kuza turatumbereza neza ubwo gwaruka tubanze tuvyige twebwe byo dufashe kugira tuzobere kugutumbereza ubwo gwaruka kandi barashobora ko cabitahura neza cyane
biroroshye ga pasteur Dieudonné ko mwe mwavuze ko muzamara byitanguye mwe mwihereye ko
ego rero igihe abarongozi botahura ko badasubira kwigisha abantu zanyigisho ngo abatu abakeneye bazoja mu ijuru canke kuzanyigisha kuvuga ati Imana dutware tuve ngaha mu isi n'ibazo tugende mu ijuru kandi mwami twizera tubwira ngo ni musenge ubwami bwawe buze ngaha ku isi ikoreke ku isi ngo ikoreke mu ijuru no guhindura ibyo mwira abantu byumvira rero ico nico isengero rifise mu bushobozi bushobora gufasha abantu guhindura ingene nabo ibintu hanyuma gaca bagira ishaka ryo gukora hanyuma gaca bagenda gatangura gukora ibikorwa bike ibike mu bashoboye gukora bagashaka kwiteza imbere hanyuma rero hakaba no gucaba gukorana n'aya mashyirahamwe asanzwe abikora nakaza bakigisha abandi bakatangura kubyikorera ku mbura atanu barinze kubigisha kubera ko bumvise uburyo bw'ingene bakwiye kwiteza imbere twabanza tugahimiriza nabo barongoza amashengere kubyumva gutyo no kwigisha ugwaruka kumenya gukora no kwiteza imbere hanyuma bagaca babahimiriza gukora n'amashyirahamwe asanzwe abikora yoba ari intango nziza cyo no kugaruka ko cyane kuko ubwiye kuraba muri ino si yose ibihugu byo muri Afrika birimo abakristo byibenshi nibyo bikenye cyane gusumba ibindi sinemera ko ari kubera ko ari ubukristo ko ari inyigisho z'uri mugabo hari inyigisho zaje zifite intumbero yukuzana abantu kurindira ibintu ngo bizokwikora
cyane abarongo ya masengero hari abavuga bati abo barongo ya masengero ko babibonamo nka business abarongo ya masengero mengo nabo babona amafaranga muri abo barongoye
nicyo kibazo gikunda gushika kandi kiboneka muri ndo bihugu byacu kuko cyaramba ntanga karorero bavuga nti muntu umwe 12 za Yesu Kristo nta numwe yasanze mu mushomere ngaca muhamagara abo yahamagaye bose basanze ukazi bariko barakora rero umuntu agiye guhaguruka ngo atangure kuba cisengero atari gushobora gukora n'ikindi muzima ngo yibesheho hanyuma gaca avuga ngo ngiye gutangura kwibesheho gusa kubera kurongora isengero ari kibazo nuko umuntu wese ategeza kuba umurongozi yarasanze ashobora kubaho Petero arashobora kwirobera ifi ari gushaka kuzibeze ari kumubesha mugaraziheba azakore ko bacimana Matayo aramutoza kori ari kukazi yarava yaraza mugaheje ikintu kuko arasanza gifise tebwo umuntu araza ngaha narirwa nibindi byose mu buzima ngashatangura kwegeranya abantu bagira bwija mu bima rero aho niho ikibazo gitangura guhera rero kubwivyo nibaza yuko ari byiza yuko dufata umwanya wo kwigishanya no guhanurana kugira ngo habe ko umuntu akora igikorwa chiko wachiman abakarolero nawo nyine ko nubundi buzima rafi gushobora gutera imbere atakoresheje ishengero asanzwe arimo
kumbicho ikogwa ngira ni gikogwa kinini kisaba nuko na leta igishikiramo uko mwavuze ikintu cyaje nubujyo kandi leta nayo nishika kure muri byo byose kumbure ngira ngo tuzotumira muri leta nawe agira ica bivuze ko
leta yego itumira ifise igihara rwayo mugaye mashengero nayo nje muno wabaza nge barase ngira barafise nuguta abantu bagenge ngo baze bayivuge nge barafise gituma bayivuga mugabo ngo nayivuze anahe mashengero yotera imbere ari uko ugwaruka amashira hamwe atabushomeri atabukene niyo zibavuga ntego ndiko ndayibona aha kwisi yo tukiri kwisi mwana turaje mwijuru reka tubeho neza kwisi
naho nibaza ko kumbura icyo kigadiro kizoryoha muco mutumira mana yamutumira nabandi kuko bwa mbere hoho suko twemera ko byose biva kugukora gusa ko intango ya byose itangira kukwizera ko igihugu kirimo abatizera ko atamana ibaho ari vigwisha imvura kubenza nababigakora ibintu byose bishobora gutuma ibyurimye byimbuka naho abantu bakora naho nyine nta mugisha boronka batabigira ibyiza kugira byose hari abantu naho bokore byinshi bakubaka ibintu bihambaye batagira umutima wo kubaha Imana mu bisambura mu gitondo tunzi buhari bakicana ego nivyo kugira karanga mutima kugira inyifato nziza kubaha Imana kuko niyo iduha umugisha tukeneye mugabo kandi ni muryame ni mishinge gusa rubizo kwa kavye mu kirere mukore muteze imbere ibikorwa byanyu
ego imamu yavuze ati biragoye ko leta ihindura imitwe y'abantu bafite inyigisho z'aba barongoye mu masengero kumbure leta rero ikwiye kugira ingufu mu gukorana cyane nabo oye barongoye amasengero ego reka tubashimire ku ntererano zanyu Pasteur Dieudonné nibutse ko murongoye isengero Oasis Christian Center mugisagara cha Bujumbura mukamunarongoye cyane cyane ari naryo shyamwe muzwi ko cyane new generation ifasha ugwaruka mu kwiteza imbere turabakengurukiye ku nterano yanyu
yakoze kudutumira
namwebwe Imam Eli Rafan murongoye runani gw'imboneza zo mu buraruko bw'igihugu cy'u Burundi rishigikira abanyagihugu mu iterambere namwebwe turabakengurukiye
murakoze cyane nyakubahwa umunyesha makuru
nibutse ko twari kumwe na Pierre Claver Ndumwami arongoye ishyirahamwe BBN arishigikira abifuza kwikorera utwabo namwebwe turabakenguruka
n'itabwitwe
ego nibutse mwebwe mwese mwari ko muratwumviriza ku cyo cy'America ko twari ko turavuga kubijanye no guhangana n'ikena cy'ubuzi kugwaruka ruhurikiye mu masengero atandukanye Diane Ndose mwari kumwe kuri micro ndabakengurukiye
reka natwebwe tugukengurukire Diane Ndose n'abatumire mwari muri kumwe muri ico kiganiro bashobora gusubira kumva ku wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com ntongaha duce dusozerera yamara imbere yuko duhana gahindukira ndabibutse muri make ku mucamanza mu rukiko rukuru mu Rwanda yumvise ibisobanuro by'ababuranira umuryango wa nyakwigendera sina Paul Rwigara basaba gufungurwa by'agategekanyo bakaburana bidegenvya bavuga ko nibaramuka barekuwe bazubahiriza ivyo bazotegekwa byose urwo rukiko ubushinjacyaha bwo busanga ubusabe bwabo butanzwe mu mpitagihe turaza kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma tuza kubabwira n'izerekeye umunano wabaye hagati y'amashyirahamwe mva makungu yigenga heruka kugarwa mu kiringo c'amezi atatu n'u Burundi babonanye n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati muri ico gihugu nari byene nahazwe yakoze no sa kimenye igeranije amajwi hamwe na engineer Nashwan yadufashije muhinga bw'ivyuma twemi twifurize kuranirwa mu banyi no mu vyanyu mubandanye muri ryoherwa n'urutonde rw'ijuru rya Amerika mu ndimi zitandukanye.